mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane nahazwe ikaze mwese nshuti bakunze mu biganiro tubafitiye muri kano kanya.
Kera twararonka tuko dukwiye mukabo nk'ubonye urashaka kuronka tubiri baronse twese ni dutatu gacu usanga ntitugupermeta tukwigisha neza nk'ibyo wagira wigisha.
Uyu ni umwe mu bigisha wo mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi agaruka ku bukene bw'ingwa bafise kubera intererano ya leta batagihabwa. Iyo nkuru rero co kimwe n'ijambo umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Z'Amerika Donald Trump yaraye ashikirije abanyamerika, turabigaruka ko handi hatu muraguma ku maradiyo yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make nkuko nari ndabicuye ku masonga ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ejo ku mugoroba yashikirije abanyamerika n'amakungu ijambo bita State of the Union. Ijambo rero riba uko umwaka utashe kuva ashikiriye ubutegetsi. N'ubwa mbere Donald Trump ashikirije iryo jambo. Muri iryo jambo ibikomeye yashimikiye ko vyerekeye ubutunzi, aho yasavye abanyepolitike ku mpande zose gukorera hamwe ku bibazo vya bimukira. Trump yavuze ku vyo yakoze mu vyo yemereye abanyamerika igihe ariko ari yamamariza kurongora igihugu. Yongera yemera abanyepolitike mu igambwe yose, abademokrate n'abarepublikane, ko yiteguye gukorana nabo kugira ngo bakorere ibirenze ivyo bamaze gukora kino gihugu. Yagize ati, twese hamwe turiko twubakira hamwe Amerika irangwamo umutekano ikomeye kandi yishimira uko ihagaze. Kwijanye n'amatagisi, Trump yaragize ico avuga mu majambo yiwe, ndamusubiramwo. Duguretwa mugina yavuze ati, nkuko navyemereye abanyamerika Amerika mpagaze hanyene ndi haraheze amezi 11 twarakoze ibikomeye mu kugabanya amatagisi. Turakora impinduka zitazibagirwa muri kahise ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo matagisi twagabanije arafasha imiryango ibayeho ubuzima bubayabaye hamwe n'amashirahamwe mato mato. Eka Trump kuvyerekeye gukora hamwe n'ibindi bihugu navyo nyene yarabigarutse ko yavuze ko Amerika yasezereye ibihe byaranzwe n'amasezerano atungukira bo se mu guhanahana ibidandazwa ivyatumye kubwiwe ubutunzi bwa Amerika bunyagwa mashirahamwe nabyo n'ubutunzi hamwe n'ubundi butunzi bw'igihugu bwa Amerika ifite makungu bitwagwa mu bindi bihugu abimukira ntibagiye kugira ico abavuze. Yasezeranije ko imiryango ibayeho ubuzima butoroshe na cane cane imiryango yabimukira izofatwa mu mugongo ariko hakurikijwe amategeko yega iyo miryango. Kuri uyo mugoroba rero yaciye avuga ati, ndamenyesheje ko niteguye gukorana n'impande zose za politiki, abademokrate n'abarepublikane, mu gukingira abanyagihugu tutaraje iyo baje bava urukoba rwabo n'ivyo bemera. Umugabane wa Afrika, umushikiranganje wa Kenya w'intwaro mu gihugu hagati, yatangaje ko runani na zaru hurikiye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ari umuhari w'abagizi ba nabi. Ni nyuma yaho umukuru warwo Raila Odinga yirahije imbere y'ibihumbi by'abanywanyi biwe nk'umukuru w'igihugu hareje. Nyuma yo kurahira rero na Bibiliya mu ntoke kuno wa kabiri, Odinga yavuze ko ari gihe ntibagigwa ku banyekenya. Majambo yiwe ati, ndugure twa mugina y'intambwe y'ukuru no munsi n'intambwe igana ku gukuraho intwaro y'igitugu ice matora idace matora yemewe kandi igiye kugarukana demokarasi mu gihugu cacu. Mu kiganiro cihariye haye ijwi rya Amerika serivisi y'igiswahili mu ntango z'ukwezi kwa mbere, Odinga yari yavuze ko ashobora kuzoshinga leta yiwe ishobora rero gukorera hanze ya Kenya mu minsi iri imbere. Papa Francisco mungire wa Ekleziya Katolika agiye kurungika mu gihugu cya Chili, umwepiskope w'umuhinga ku vyaha bifatiye ku bitsina afisi icubahiro Vatikano, kugira ngo ashobore gutohoza ku mwepiskopi mugenzi we yagirizwa nabo yakomerekeje ku mitima yuko yabasambanishije. Vatikano yatangaje ku mugoroba w'ejo kwa kabiri ko umwepiskope Charles Kikluna yamuka mu izinga rya Malte azoja muri Chili kumviriza abipfuza kugira ico bashikirije ku vyo bazi ku vyagirizwa umwepiskope Juan Barros. Ikibazo c'umwepiskope Barros cavutse mu minsi ya nyuma y'urugendo rwiwe muri Chili bituma aca yiha umwanya wo gukurikirana ikibazo cabagirizwa ubusambanyi. radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca kuvuga kwa internet ari we statu akaburungu radio yacu vewa kaburungu.com no kuvuga kwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nogenda bahikaze mu ntara ya Bubanza igihugu cy'u Burundi havuga ubukene bw'ingwa zo kwandikisha ku kibaho mu mashuri. Abayobozi b'amashuri hamwe n'abigisha bo ku mashuri amwamwe bafashe ingingo yo kwamabazi guze mu ntererano y'amafaranga yabo, ariko rero riraniga ko bavuga yuko utwo dufaranga tubatera batkura mutwabo bigatuma imiryango ikena. Ibindi kuri no nkuru rumenyesha makuru wacu Bubanza Diane Ndonse.
Hano ni kwishure shingiro rya Bubanza ya mbere. Abigisha bavuga ko bahabwa ingwa zitarenga zitatu ku munsi, mugihe bahora baronka ikarato y'ingwa irimo izirenga ijana bakazikoresha indwi zibiri, ubu baronka igice cyazo bakoresha muri ico kiringo. Uyu ni umwe mu bigisha avuga ko bitamworohereza kwigisha neza.
Kera twararonka utwo dukwiye, mukabo nk'ubonye urashaka kuronka tubiri, baronse twese ni dutatu, gaca usanga ntitugupermeta kwigisha neza nk'ibyo wagira wigishe, mugabo tukagerageza tugakoresha uko zishoboka. Sibuze akaba bafite ntibatwima, mugabo dukenye baratubwira bati ntidufise, nimubanze mubangire turondere.
Ubu bukene bw'ingwa, umuyobozi w'indero mu ntara ya Bubanza Fernanda Yiziga avuga ko atari kuri iri shure gusa, ariko mashure nka yose arongoye. Abayobozi b'amashure bavuga ko intandaro ari kutaronka uburyo leta yari sanzwe ibaha bwo gukoresha mu byankenerwa ku mashure. Umwunganizi w'umuyobozi w'ishure shingiro rya Bubanza ya mbere Hakizimana Ernest avuga ko bikora ku mafaranga yabo kugira ngo abanyeshure babandanye kwiga.
Uri umuyobozi utwara ishure, abanyeshure baje kwiga, abigisha baje kwigisha, bashitse bakabura icyo bakoresha, ni kibazo umva ko kibazo kitoroshe. Hari hamwe hama komite atoga ku mashuri, komite shingwa shuri, tujya hamwe tukarabishokorwa. Ari uwifise muri iyo komite akatugurana, tukarura ku bwo buryo bugira ntibuboneka. Mugabo kesho usanga barimwo bavuga ati nta buryo umuyobozi niwe ashagirane arabiya kuri de niho nabwiye yuko ni kibazo mu miryango. Urumva uduhe rwose hamukara batimbo ishure ko bashinze n'iryo kwishara bashizeho bonaye kumengo no gese ndarifashe ushura abingene mutwo duhera nyene kuramwe no ubira nti uyu ngunganye kugira ishure gire nti ribandanye ribaho. Mumva ko ari kibazo ariko
eka no kwishure shingiro rya Musenyi ya kabiri iri muri komine Mpanda, umuyobozi wajyo Safari Albert avuga ko bikora ku bantu babaha madeni
igihe zitabonetse. Twebwe turi yaranje twa dufise abantu dukorana nabo ku ishuri baraduha ideni, hama igihe ishuri rironkeye uburyo burya twita uburyo bwo gukora turaheza tukariha ideni tuba twarafashe.
Kuri izi ngorane z'ibi bikoresho by'ingwa, ababyeyi bafise amakenga ku byigwa bitariko biratangwa nk'uko bitegerejwe, nubwo abayobozi b'amashure babaremesha. Bigirimana Rui arongoye komite y'abavyeyi barereye ku ishure rya Lise Bubanza.
Murabona yuko umwaka w'ishure ufise ibihe byawo, iyo rero ibikoresho bibuze mu gihe cy'uko batanga ubumenyi turibaza tuti mbega none kwingwa zabuze. Ubwo bya biringo by'ishure tumeso yambizo hera neza abana babonye byirirwa nk'uko byateza bateza kubihabwa, niyo makinga cyane cyane twebwe tugira. Ariko rero abayobozi batwizeza akatubwira ati buhoro buhoro bazabondera ingwa hirya no hino, kuko barazingenye bashobora gira guhanahana bagurana ingwa hirya no hino kuri ishuri bakazosubiza.
Mu bushikiranganje bw'indero bavuga ko icyo kibazo cy'ingwa bataramenya neza aho ingorane ihagaze. Tumenyeshe kandi ko amashuri atari make asanzwe akenye n'ibindi bikoresho nk'ibitabo n'inyubakwa. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Yane ndonse urakenuye cyane mu ntara ya Bubanza kuri yo nkuru waruhejeje kudutunganiriza tubaza gusubira ku makuru avugwa mu ntara hagati mu gihugu cy'u Burundi ariko tubanze tunyarukire mu gisagara cha Bujumbura neza na neza muri zone ya Bwiza commune Mukaza tubabwira ibisoko yo muri iyo commune aho uno munsi abahora badandariza muri iyo soko ya Jabe bagiye kuyinjira mugenzi wacu Evariste nziko banyankanyarukiye kugira ngo arabuko vyifashe Evariste ngaho Mwijabe mwiriwe
Mwiriwe neza Diane
Lego intumbero y'uno munsi abadandazwa yari iyahe yo kuja kunjira iyo soko
Ego intumbero y'uno munsi yabo badandaza bahoze badandaza muri iyo soko ya Jabe imbere yuko isanurwa yari yo kuja kuraba ibanza baronkejwe mu minsi heze igikorwa cabaye rero inyuma yaho hamanikiwe intonde ku mpome z'iyo soko ziha amanimero abahora badandariza muri iyo soko ibyo nibyo twabwiwe rero n'umukuru wabo badandaza Nduwimana Bernard
bari bavyitabiye ari benshi banyuzwe nuko basanze bimeze byari byifashe gute muri rusange kubindi bakubwiye
abakenyezi canke abagabo baronkejwe ibanza muri iyo soko bari bazindukanye niyo nka kuva mu gitondo cy'uno munsi biboneka ko bafite akanyota aho kuza kuraba ibanza byabo bateza kudandarizamo mu minsi iza ariko rero benshi muri bo bidoze cyane yuko ibyo bibanza ari bito bito cyane bakavuga yuko bizobatera gahomba kuko batazoshobora kwinjiza ibidandazwa byabo byose mu bibanza baronkejwe
haraheze igihe wari wadukoreye inkuru y'ayo masoko yandi ariko arasanurwa ari watubwiye yuko utwara komisi njeje kuyasanura Ramadan Nkurikiye yari yatangaje ko ariho vyankenerwa birinda kuzuzwa n'abadandaza bazohabwa ibibanza byifashe gute babwiye gute ivyo vyose barabikwica
ibyo urongoye uwo mugwi ujejwe amasoko ndwi aheruka gusanurwa mu gisagara cya Bujumbura Ramadan Nkurikiye yari yashikirije yavuga yuko nyuma y'imanikwa ry'izo ntonde abanyesoko beretswe ibibanza bahawe hazocakurikira kubaka aho rero uwo asanzwe ari n'umuhanuzi mukuru w'urongo igisagara cya Bujumbura yavuze ko ubu ayo masoko atazosura kubakwa n'imbaho akavuga ko mu myaka iheze byabonetse ko hateye umuriro amasoko acashakarangira akatukombera ubu rero akaba yashikirije yuko ayo masoko azubakwa hakoreshejwe ibyuma ariko rero ico n'ubu abo badandaza na cyane cyane nk'abo mwijabo uno munsi bakubita ibibakwa byo kwinjira muri iyo soko bavuga ko gushika ubu batazi uzubaka ayo masoko akoreshejwe ibyuma bakaba basabye umuco babaza yuko ari bazobyubaka canke yuko iryo soko ryo bajya hawe umuntu umwe ariko amakuru dukura mu nzu witwi nuko avuga ko kuri ayo masoko indwi ho bariho umuntu umwe yahawe iryo soko ryo kubakisha ibyuma muri ayo masoko yose ndwi aheruka gusanurwa mu gisagara cya Bujumbura ibitera amakenga bamwe n'abandi muri abo badandaza bimirije kwinjira muri ayo masoko
hari bahumurijwe kuri ayo makenga yabo
kuri amakenga yabo na cyane cyane nk'uyu abarongoye aha mu gisagara cya mu isoko ya Jabe Bernard Nduwimana yavuze ko ubu igisigaye kuri aba badandaza ari uko barindira bakinjira muri ayo masoko akaba yavuze ko nk'ibyo bijyanye n'uko ibibanza ari bito bito atazindi nama zikenewe babonye ibibanza byabo ahubwo ko uwo Bernard yavuze yuko ibyo bibanza bo byakira uko ngo kuko basanze biteza kugwizwa bikaba byinshi kugira ngo abadandaza bose bashobore kuronka ibibanza muri amasoko
urakoze cyane gose Evariste nziko banyankubandanye ukurikirana iyo nkuru hama turaheza tuze kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma
murakoze namwe
Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi Amerika unaho dukubitire mu gihugu cyo mu Rwanda ikigo gishinzwe kwinjiza amakori n'amatagisi kivuga ko kubera impamvu zishingiye ku mategeko kitashoboye guteza camunara imitungo yabo mu muryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara turi kumwe na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Eric Bagira ubusa ariko araca iganino ino nkuru Eric amahoro mu Rwanda
na amahoro Diane
byifashe na amahoro kubyifashe gute ibyo mitungo byo kwa nyakwigendera Sinapol Rwigara
imitungo yo kwa nyakwigendera Sinapol Rwigara nkuko umaze kwibwira abateze amatwi radio y'Ijwi rya Amerika ikizukuruta ni uruganda rw'itazi cyangwa se ruri muri company yitwa PTC Premier Company Premier Tobago Company ni ukuvuga ngo rero ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro cyari kihaye gahunda yo kuba cyateje cyamunara imwe mu mitungo y'abagize umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara kirabishyuza miliyari 5 na miliyoni 600 mu mafaranga y'u Rwanda kivuga ko banyereje yabagombye kuba barishyuye imisoro ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu abazibazaga ngo kubera iki cyari cyatangaje ko mu mpera za 2017 cyagombye kuba cyarayiteje cyamunara ya cyabo kuko cyavuga ko byanze bifunze bitagomba kurenga uwo mwaka tumaze kubaza rero bwana Richard Tusabe ukuriye ikigo Rwanda Revenue Authority impamvu yabiteye no kuba uruganda rugoye tabi rufunze kandi rwajyaga rwishyura akayabo k'imisoro mu bwade si igihombo kubera ko yagaragazaga ko imisoro yazamutse imisoro yagomba kuba yarakusanijwe mu mezi atandatu yazamutse kubera ko ngo bari biteze miliyari 572 hiyongeraho 15,578,000,000 tumubaje icyo kibazo rero yatubwiye ko kubera impamvu zishingiye ku mategeko ntabwo babashije guteza iyo mitungo y'uwahoze ari umunyemari ukomeye Sinapol Rwigara avuga ko bitarenze kubera ikibazo cy'amategeko bitarenze mu kwezi kwa kabiri bashobora kuyiteza cyamunara gusa yavuze ko nubwo wenda abantu bahita mu Uganda harimo indi mitungo y'abagize umuryango wa Sinapol Rwigara ubwo wenda barebera mu bibanza amazu avuga ko uretse na Rwanda Revenue Authority wenda yoyo iyishyuza miliyari 5 na miliyoni 600 bagombye kuba hari n'abandi bantu bishyuye ngo hari abandi babereyemo amadeni yavuze ntabwo yavuze buri umwe yagiye avuga amabanki kuvuga ngo rero gusa nanone ku ruhande rwa Asina rw'abagize umuryango wa Sinapol Rwigara bakavuga ko iyi misoro ikabakaba miliyari 6 bo bavuga ko ari imisongo baragereteho ku mpamvu za politiki nibwo ko mu mpera za 2017 mu kwezi kwa 9 igipolitiki cyateye kwa Sinapol Rwigara bagombwa ko cyurira no urwego kivuga ko kigiye kufata abagize umuryango kubera ko cyari kimaze igihe kibahamagaza batitaba ni ukuvuga ngo rero kuva icyo gihe umuvugizi wa polisi ACP Theos Badege yavugaga ko mu byo bakurikiranyeho harimo n'icyaha cyo kunyereza imisoro bigafungurana nanone bigeze mu rukiko biza kugaragara ko ubushinjacyaha bwabareze ibyaha birimo kuba bataranyereje imisoro icyo
bagize
ku ruhande abantu benshi bagatungurwa bakiri
urakoze cyane Eric muri make none ayo mategeko bavuga yuko yariyo yatindije ko batera camunara ayo matungo yo kwa nyakwigendera Sinapol Rwigara utubwira amwe muri iyo ayo bashira imbere
ntabwo yigeze yatumura yavuze ko byanze bikunze ari ibintu byose bigomba gukorwa bishingiye ku mategeko ariko noneho ukumva aragenda yitsitsa ko hagomba n'ubundi kubanza kurebwa abandi bantu nkabo akavuze b'amabanki
nabo
ngo batereye mu mwenda
urakoze cyane
ngo rero ni ugutega wenda twatega amaso muri uko kwezi kwa kabiri mu mpera zako nk'uko abivuze gusa nanone ku gihombo nka Rwanda Revenue igomba kuzagira yavuze ko gishobora kuzabaho twibute ko nk'uru rw'itabi rwa Sinapol Rwigara rwishyuraga ngo miliyoni 300 mu kwezi kandi
hasize
amezi 7 rufunze ni ukuvuga ngo rero nk'uko bavuga ngo bo ntabwo baba barufunze ngo kwa Sinapol Rwigara bagombye kuba barumvikanye na Rwanda Revenue mu bwumvikane bagakora ariko bareba uburyo bakwishyura iyo misoro bo ngo bahisemo guhagarika ntabwo bashimangira ko aribo bafunze uruganda
Eric mukurindira iryo sango ryo mu kwa kabiri utwemere kuza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma hama utubwire ibindi utashoboye kutubarira
ndagushimiye Diane
muri Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ingwara ya malaria ibandanya ibangamire impunzi zahungiye mu makambi atandukanye harimo na Nyarugusu ishiramwe gitaho ishirahamwe Croix Rouge rero rikaba ryatanguje isekeza ryo gutanga imisegetera kugira ngo rigwanye iyo ngwara makambi atandukanye rihereye mu kambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania iryo shamwe ryahereye ku bakongomana ariko ngo n'abarundi bazoshikirwa nkuko muvyumva muri no nkuru menyesha makuru muri Tanzania James Jovin.
Uwo mugambi wo gutanga imisegetera ku mpunzi zituye mu nkambi ya Nyarugusu watanguriye mu nkambi y'Abanyekongo hanyuma ukazoherukira ku Barundi. Iyo misegetera izahabwa ku miryango idafise umusegetera n'umwe hamwe n'imiryango irimo abantu barenga 10. Abanyekongo bazoronka imisegetera ibihumbi 17,500. Isigaye nayo izahabwa Abarundi. Bamwe mu bakongomani batuye mu nkambi ya Nyarugusu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuze yuko iryo shirahamwe Red Cross rikorera mu gisata cy'amagara y'abantu yokongera yindi misegetera kubera musegetera umwe utokwira umujyango kandi ngo iyo misegetera ibihumbi 15,500 ari mikeyi cyane kubera abakongomani batuye muri iyo nkambi barenga ibihumbi 50.
Mimi naitwa Jordan Katato Nkomba. Kwanza naweza nikatoa shukrani zetu za dhati kulingana na hali ambayo tumeingia.
Banze gushimira Red Cross kwa mugambi bakoze wo kuduha imisegetera muri iminsi mibu n'iminsi cyane kubera imvura n'ibinogonogo imibu ivuka imivungaha mu nkambi irabangamiye cyane cyane abagore ibungenze hamwe n'abana ariko turashima.
Yani naitwa Fatuma Mwenembele. Cha msingi kwanza tumeshukuru kwa sababu ametupa vyandarua matumizi yenyewe ndo hii unakata.
Turashima cyane kubera twaronse imisegetera kandi batwigishije n'ukuntu tuyikoresha kugira ngo twikinge n'imibu.
Alafu ndo natukua unaenda ukafunga kwenye kitanda chako.
Umuvugirizi w'ishyirahamwe Red Cross ikorera mu gisata cy'amagara y'abantu Helen Kigoye mu kiganiro yahaye Ijwi Amerika yavuze yuko iyo misegetera idakwiye ariko abayironse buyikoresha neza kugira ngo bikinge n'indwara malaria ibangamiye cyane cyane bibungenze hamwe n'abana batoyi.
Tunategemea kutoa vyandarua 35,000 kwa wakimbizi wa Kirundi pamoja na wakongomani.
Utegereje gutanga imisegetera igera ku 35,000 ku mpunzi z'abarundi hamwe n'abakongomani batuye mu nkambi ya Nyarugusu. Imiryango izahabwa ijya idafite umusegetera n'umwe cyangwa iyo muryango urimo abantu barenga 10 kandi iyo misegetera mikeyi cyane kubera abatuye muri iyo nkambi ni benshi cyane. Iyo misegetera irimo umuti wica imibu ku gihe kigera imyaka 5 usabye yuko wayikoresha nk'uko
bigenewe.
Inyuma y'ivyo yasabye impunzi zikunda kuguza ivyo zihawe zitoguza iyo misegetera ariko zikayikoresha nk'uko bihariwe kugira ngo indwara malaria ibangamiye impunzi kandi yica abantu barenga 30 buri mwaka muri iyo nkambi yogabanuka.
Kwa hiyo kila anayepopata chandarua mtu akitumie bila kukipeleka sehemu yoyote. Na kile chandarua
dusabye yuko umuntu wese azoronka musegetera atoja kudandaza mu isoko. Kandi iyo tumaze kubaha imisegetera turabigisha uko bayikoresha. Bikinga n'imibu kandi usigati itabuye mu gashashi kugira ngo ntibaronke ukuntu boyidandaza kandi hatiye iminsi ibiri turagaruka kuraba yuko bakoresha imisegetera tubahaye cyane tukabafasha kuyimanika hejuru y'uburiri.
Atuonyeshe ni eneo gani tufunge hiyo chandarua ili aweze kuweza kukitumia. Kama atakuwa pengine hawezi kutuonyesha, tunampa elimu ya kutosheleza ili baada ya siku kama 2 tunarudi pale kuona je kile chandarua kimefungwa. Kama hakijafungwa basi tunamhamasisha akubali ile chandarua tuendelee kumfungia.
Impunzi zahawe iyo misegetera ni zimwe za mazituye muri iyo nkambi irimo impunzi zirenga 50,000. Ishirahamwe Red Cross riri mu kibazo cyo gusaba ayandi makungu arabe ukuntu yofasha kuronka imisegetera yo kwira imiryango y'impunzi zose. Uwo mugambi wakorekeye mu nkambi ya Nyarugusu gusa kubera malaria yarirenze ariko mu nkambi za Mtenderi na Nuta abahabwa imisegetera n'abagore bibungenze hamwe n'abana bafite imyaka itarenga 5. Malaria ni indwara yica abantu ibihumbi n'ibihumbi ku isi ariko bigaterwa ahanini n'uburangari hamwe no kutitaho ibintu akarorero kutaryama mu musegetera biba iby'agaciro kwikingira gusumba kwivuza. James Jovini, Ijwi rya Amerika, Nyarugusu mu ntara ya Kigoma muri Tanzania.
Tuce dukomereza iby'amagara y'abantu ku kiganiro cya twabamenyereje iminsi yose ya gatatu nkano mango. Uno munsi rero mugenzi wacu ejo ni Mukankusi araganira na muganga Godelier Vani mubona ari Bujumbura mu Burundi bakagaruka ku ndwara y'intandara. Muganga ni mubona aratangura avuga indwara y'intandara icarico. Reka turatega amatwi.
ngwara y'intandara ni ngwara ifatira mu bwonko ija irigubiriza ikaza irafata umuntu mwanya mutoyi hanyuma ikamurekura uwo mwanya uri hagati y'isogonda mikeya n'iminota nk'ibiri abashakashatsi baravuga ko akenshi iyo ngwara iboneka iyo hariho iyongerekana y'umuyagankuba uriko uraboneka mu tembera mu bwonko bikava ko haba hariho iyongerekana y'uwo muyagankuba ujanwa n'utuntu tutemberana dutanga amakuru mu mubiri w'umuntu ibyo bita niho transmetere mu gifaransa
ntago byoroshye kubisobanura mu kinyarwanda ariko umuntu yapfa kugereranya nyine akumva ibyo bintu bimeze nk'umuyagankuba bita amashanyarazi mu kinyarwanda iyo ndwara se iravurwa igakira burundu
ego iyo ndwara ku bice bimwe iravurwa igakira nuvuga ko ku bice 70% ari indwara iva igakira hariho rero n'ibindi bice nka 30% indwara kenshi yisubiriza
umuntu akabasha kubana nayo
ego umuntu akabasha kubana nayo afata umuti
iyo miti
se yahagaritse kenshi bishabigaruka
iyo miti siraboneka mu bihugu bikenye cyangwa se bikiri mu nzira y'amajyambere
ariko harimo iyiboneka hariho n'iyindi usanga igoye kuboneka ariko ubundi imiti irahari
none se umuntu yamenye ate ko arwaye iyo ndwara
umuntu amenya ko arwaye iyo ndwara y'intandara iyo agiye arabona ibimenyetso bimwe bimwe nk'ibyo gutakaza ubwenge akenshi ugasanga umuntu yari muzima ni indwara iza mwubira umwanya muto usange buragiye hanyuma haheze umwanya muto bakagaruka
ibyo rero nibyo bimwe mu bimenyetso biranga
nibyo bimwe mu bimenyetso biranga kiretse ko hariho n'ibindi
intandara se irandura
oya intandara ntiyandukira kubera umuntu aguhemeye ko cyangwa umukoze ko kuko hariho abantu benshi bavuga ko iyo umuntu aguhemeye ko utawandura intandara ibyo si byo intandara ntiyandukira ku buryo tumenyereye ko umuntu agwaye mukora ko cyangwa agira ikindi kintu
akamwanduza ibyo muvuga byo kumuhemera ko ni nk'ibyo abanyarwanda bavuga ko umurwayi w'intandara nyine umurwayi w'indwara y'igicuri iyo ngo asuze iruhande rw'umuntu wundi utarwaye ngo arandura ibyo murimo kutubwira amatubwira ko bitabaho
yego oya sibyo sibyo namba n'abatwumva nimba bazi ko ibyo bintu bibaho babonera akajya kumenya ko by'ukuri bitari
mbabarire niyo mpamvu mbivuze nkabivuga natuye mu magambo twebwe dukoresha mu kinyarwanda ndabizi ko abarundi badakunda kubivuga baca ku ruhande nibyo mwese kuguhumeka ibyo ari byose ubwo abantu basobanukiwe hanyuma intandara se irica
intandara iyo itavuwe hariho igihe umuntu afatwa na krize birangora kwivuga mu kirundi ugasanga imufashe nk'umwanya muremure cyane idahera
kwa kundi umuntu agira atyaga agatigita akatubwenge akikubita hasi n'ibindi nk'ibi
bikaguma ko bidahagaze kuko ubu nabwiye yuko iyo krize imufashe imara hagati y'imisogondi ibiri n'iminota ibiri nibura idashyika itanu iyo rero imufashe umwanya urenga iminota itanu ikaja hejuru y'uwo mwanya umurwayi batamwihutanye kwa muganga arashobora kupfa
abantu bashobora kuyivukana cyangwa bayifatwa bakuze
umwana ashobora kuyivukana bisanye bikumve n'ibyatumye ayirwara kuko turakunda kubona abana benshi bakivuka barwara bijya bidadaza bivanye kumve n'uko yarushe cyangwa bikazana n'uko afite iyindi ngorane yindi ndemanwa aba yaragize kuva akiremwa yumvikana yuko umwana ashobora kuyivukana
ariko kandi ikaba yafata n'abantu abari bo bose mu kigero icyo ari cyo cyose cy'imyaka
ifata abari bo bose irafata umwana muto irafata umukuze n'umutama n'umutambuzi
mu bice byinshi byo ku isi nk'uko OMS yagiye ibibona usanga abantu barwaye igicuri bahezwa n'abo babana ndetse n'imiryango yabo ugasanga itarebwa neza n'abaturanyi abagore bakirukanwa n'abagabo babo kubera ko bafite igicuri aba bantu bakora nk'ibyo mwababwira iki
icyo twasaba abantu batumva ni uko ahubwo hako umurwayi w'intandaro bamwikura bamwiyegereza ko twamaze kubona ko ari indwara itandukira bakamufasha mu gihe iyo ndwara imufashe hanyuma bakamujyana kwa muganga iyo yavuwe neza arakira neza akabandanya imirimo ye ya minsi yose
akanonga duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara rakoze rero mugenzi wacu eje ni mukankusi na Godelieve ni mubona muganga baganira ari Bujumbura muri cyo ya 18 Washington DC mariko na Jean Diane nahazwe yakoze engineer Joe yashikanye amajwi ahiwanyu na Innocent Kimenya yatorokanije twembi uko turi batatu tuyifurize kuranirwa mu banyi no mu byanyu.